Radio i Jui d'Amèrica. Ijwi d'Amèrica li Samuel Nira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mwaramutse namwe nshuti mwese bavandimwe Radio Ijwi d'Amèrica muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Nakubwira ko ku mpaka wa Kenya na Tanzania gusa ino saha impunzi ziriyo ni nyinshi uko bukeye uko bwije bose baragenda.
Uyo numwe mu mpunzi z'abarundi zicumbitse makampi impunzi mu gihugu cya Tanzania zidogera ubuzima ziguma zibona muri iyo makampi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye indaya z'abarundi kazi zirukanywe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ingorane mu mashuri kaminuza yigenga mu Burundi hamwe n'inkuru yerekeye stade yo mu gisagara cya Ngozi yasenyewe n'imvura y'isegenya ivanze igihuhusi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Leka ariko dutangurire ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni yagenye umuhanuzi adasanzwe Nicolas Heysamo gufasha mu twigoro tw'umuryango umwe bwa Afrika mu biganiro byo kumvikanisha muri Sudani aho igisirikare cyakuye ku butegetsi Perezida Omar al-Bashir mu ndwi iheze. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yashikirije ryo kuwa kabiri ko uwo muhanuzi azofashanya n'umwe bwa Afrika mu bikorwa byo kumvikanisha leta mfatakibanza y'i Khartoum hamwe n'imirwi yabo muri sosiyete sivile muri ico gihugu. Akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango umwe bwa Afrika ntikararungitse ubutumwa bukomeye bunegura ukwigarurira ubutegetsi kw'abasirikare muri Sudani bakaba basaba guha ubutegetsi leta mfata kibanza irongowe n'abasivile mu minsi 15 mu gihe batobikora Sudani ngo yoca ihagarikwa mu bikorwa by'uwo muryango byose gushika ibwirizwa shingiro rya Sudani ryubahirijwe. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ari mu rugendo mu buseruko bw'igihugu hasinzikajwe n'imihari itwaje ibirwanisho. Ejo kuwa kabiri yari mu gisagara cya Beni ahishwa abantu majana kuva mu 2014 muri ubwicanyi leta ya Kongo yegeka ku murwi w'abarwanyi b'abaganda bahurikiye mu muhari ADF. Intara ya Kivu kandi irimwo abarwanyi b'umuhari w'abanyarwanda ba FDLR bahamaze imyaka 25. Abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kugarukana amahoro, umutekano hamwe n'ubutegetsi bwa leta. Perezida Tshisekedi kandi yageze i Beni avuye i Goma ni Lubumbashi mu ntara ya Katanga. Abantu bashika kuri babiri barishwe ryo kuwa kabiri n'ibisasu bya rokete bitari bike byatewe mu bice bimwe bimwe ku murwa mukuru Tripoli nk'uko byashikirijwe n'abajejwe gutabara muri ico gihugu. Abandi bantu bane ngo barakomeretse kandi ibyo bitigiri biracari by'ifata kibanza nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisata gitabara muri Libya Osama Ali. Nta murwi uremanga ko ari wo wateye ibyo bisasu. Abanyagihugu bashika 174 nibo bamaze kwicwa, abandi 758 barakomereka harimwo n'abasivile kuvaho igisirikare kirongowe na Haftar gitanguje ibitero mu kwezi kwa kane tariki ya kane nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ribivuga. Ikigo cya ONU nacyo kigejejwe imfashanyo OCHA cyaharuye ko abantu barenga 18,000 bataye ingo zabo kuva izo ntambara zaduka. Umukobwa wa Perezida wa Leta Zunze za Amerika akaba n'umuhanuzi mu biro bya Perezida Ivanka Trump ariko yerekeza muri Cote d'Ivoire aho ari kabandanya urugendo rw'iminsi ine rutumbereye kongereza ukwiteza imbere mu by'ubutunzi ku bakenyezi mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika. Ivanka Trump yatanguriye urwo rugendo muri ako karere ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ku munsi w'Imana aho yatangaje umugambi wa leta ya Amerika uzotwara amamiliyoni y'amadolari wo gufasha abakenyezi bikorera utwabo. Ntibiramenyekana nimba ivyo Perezida wa Amerika yigeze kunegura avuga kuri Afrika n'abimukira b'abanyafrika ko bishobora gukurikirana urwo rugendo rw'umukobwa wiwe kuri uwo mugabane wa Afrika. Abanya Indonesia bari mu matora kuri wa gatatu abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'usanzwe ari ku butegetsi Jokowi Widodo hamwe n'uwahoze ari umusirikare General Prabowo Subianto abanyagihugu bashika ku miliyoni 193 bagiye guhitamwo uzorongora ico gihugu ca mbere ku isi kirimwo abayisilamu benshi bagiye gutora kandi n'abashinga amateka komisiyo y'amatora yitezwe ko izotanga ibiharuro vya nyuma mu kwezi kwa gatanu kuza. Leta ya Leta Zunze za Amerika ikaba yitezwe kuri wa gatatu gutangaza ibindi bihano kuri Venezuela, Cuba na Nicaragua mu twigoro two kurwanya leta za gisosialiste kuri uwo mugabane wa Amerika. Imbere y'ijambo ryitezwe gushikirizwa kuri wa gatatu i Miami muri leta ya Florida, umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu gihugu cya Amerika John Bolton avuga ko inzira zose zishoboka kuri Venezuela kandi ko leta ya Maduro isa n'iriko irasezererwa muri utwo twigoro two kuremera Maduro. Abategetsi ba Amerika bariko kandi barananiza igihugu cya Cuba. Haruhande yivyo leta ya Amerika iratangaza kuri wa gatatu kwigiye kwemera ko imanza zugururwa muri Amerika ku nshuro ya mbere ku mashirahamwe y'abanyamahanga mu gihugu cya Cuba akoresha amatungo y'abanyamerika yatwawe na leta yari irongowe na Fidel Castro mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu.
Urakoze Aloise ku makuru ruheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bariko bimukira mu gihugu cya Kenya ari benshi. Abarundi bemeza ko kubaho nabi, kubura bifungurwa no gufatwa nk'imbohe ari byo bibatuma bafata ingingo yo kuja muri Kenya, aho bemeza ko impunzi zifise umwidegemvyo. Ni inkuru ya Fidel Nsabimana, umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika yagendeye kampi ya Mutenderi iri muri district ya Kankonko mu ntara ya Kigoma.
Amakuru twakuye mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakonko intara ya Kigoma nuko biharuro vy'abava muri iyo kambi vyongera uko umusutashe bagerageza kwerekeza mu gihugu ca Kenya naho leta ya Tanzania igerageza kuzibira. Uyu numwe mu mpunzi abarundi bari mu nkambi ya Mutenderi atashimye ko izina ryo rimenyekana.
Igitigiri cy'abo bantu bamaze kugenda ni beshi cyane barashobora kwababa nk'ijana na 55. Impunzi n'ubu babandaje bagenda, hari abari barafashwe bajya 56 baragaruka kangwe hano ariko polisi maze kubarekura baragiye. No kubwira ko ku mpaka wa Kenya na Tanzania gushikino saha impunzi ziriyo ni nyinshi, uko bukeye uko bwije bose baragenda.
Abarundi batandukanye bari mu nkambi ya Mutenderi babwije ijwi rya Amerika igituma bamwe muri abo bafashe inzira yo kunguriza mu gihugu cya Kenya.
Ikintu gituma aba impunzi zihunga amakambi ni kubera impunzi dufashwe nabi ngaha ntituruga ritweka gusana, nicyo gituma impunzi zijya zifata izindi nzira zo kwigira kubera barugaye isoko bugara baratwanya n'uko tugenda gusenya ugiye gusenya tukura n'ingorane, nicyo gituma basa bahunga bakagenda mu yindi nkambi. Tukumva ni ndya imwe ntibaduhindurira mugati kumva mu bindi bihugu mu zindi nkambi babahindagurira mugatwege tubayeho uko nyene tubaduhindurira.
No kubwira ko mu bintu nyamukuru bishobora kubituma kandi yuko impunzi ziva hano kandi bese babandanya bagenda mu gihugu cya Kenya, abantu hariho ku kintu jambere n'umwidegenje kuko impunzi zirigwa i Nairobi atakibazo, abantu barahindurirwa ifungurwa, urucuruzwa bararukora barishira bakizana tofauti na hano mu gihugu cya Tanzania. Nibaza ko rero ngo bintu nyamukuru ari byo byuko isoko zabomowe atasoko zihari, ari byo byuko imoto zarugariwe nta kunguruza kubaho kuma moto, ari ubwo kandi yuko impunzi idasohoka urenganye gusikambi ufatwa nk'umumenja, ibyo byose batishwe barafungwa, ibyo byose bikasha bituma yuko impunzi tubona yuko
ariko turagiraniwe tugahitamo kwisuka kuri songoye dufatwa sawa tudafashwe abashika bagashika
igituma impunzi ziva mu makambi naho mperereye ni iki icambere nuko ngene dufashwe nta soko ihari twarugara isoko kigira kabiri turafunzwe tumeze nk'imbohe turi mu kigo ntidusohoka ikigira gatatu nuko ngene amabaza agomba kuduhungura ku ngufu kandi cyo twahunze kikiri hajya nyene kitarahaba ni ibyo bitatu cewe ndiko ndageranya ndabona ko neza muri Kenya aho barakarusha gusumba muri Tanzania ariko muri Kenya turumva ko bahindura izinjya kandi turumva yuko bagira ukwidegembo badafungwa aturumba yuko impunzi itanyanyaswa iri mu ntara irimo itegereza gutembera ariko Tanzania ni ntara urimo ntushaka kwirenga kiretse inkambo burimo iyo urenze inkambo ufite ikibane n'abantu bigitangwa bitangwa amafaranga kugira ngo umuntu aje mu nka ave mu nkambi aje mu yindi
abo barundi barafite ico basaba leta ya Tanzania n'ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR
ndasaba leta ya Tanzania kabisa ko boje umugambi umwe bakaduhindurira ifungurwa imyaka ingahe iheze baduhubuga
no kuvuga kamo ka leta ya Tanzania no kugira ngo baturekere mu mahoro turi impunzi by'ukuri nkuko batwakiye bakitwakira batwakiye baduha uburaro nkuko baduha uburaro nibarekereta UN ikore igikorwa cyayo
ikintu na sa UN CR nirabe nyine yo dufasha mu buryo bwo kuturondera ubundi buhungiro bugira gatatu kugira ngo tuzome ikintu yuko turabaremereye kandi tutatubaremeza gucunzwe na UN
bamwe mu begereye ubutegetsi mu ntara ya Kigoma bavuga yuko bazibira abo barundi bagerageza kwinjira mu gihugu cha Kenya kumvuza umutekano wabo naho ku ruhande rwa HCR bavuga yuko iryo shirahamwe rifise amikoro make yo gukoresha makambi y'impunzi ari muri Tanzania mu gihe hirya no hino ku isi iryo shirahamwe rihamagarirwa gufasha mu buryo bwihuse igihugu cha Tanzania nico gihugu cakiriye impunzi nyinshi zahunze ziva mu Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'2015 aho cakiriye impunzi zirenga 400,000 i Gakonko mu gihugu cha Tanzania Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidele mu gihe cha Kongo naho abarundi kazi bavuga ko badandaza umubiri barenga 50 bari basanzwe bakorera mwuga w'indaya mu bisagara barayi basubijwe mu gihe cyabo kubera bari mu gisagara cha Uvira mu buryo buteye kubiri n'amategeko nkuko abategetsi bo muri cyo gihugu babivuga n'inkuru ya Vedaste Ngabo umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika
Igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abakozi bashinzwe binjira n'abasohoka mu mujyi wa Uvira tangaza yuko barayi basubije mu gihugu cy'u Burundi indaya zirenga 50 zakoreraga uburaya mu mujyi wa Uvira cyane cyane indaya zakoreraga muri komine ya Murongwe ahazwi nko kuri Parc des Princes muri Kirondorondo hamwe na Kavimvira igipolisi na serivisi ishinzwe binjira n'abasohoka muri Uvira bashinje izi ndaya kuba ziri muri uyu mujyi mu buryo butemewe n'amategeko kandi muri zo kwari zicumbikira abagizi bana bibagenda bica abantu izindi nazo zigafatanwa ibintu ziba zibye abaturage batuye Uvira umwe mu bakozi bashinzwe binjira n'abasohoka utashatse ko tuvuga amazina yiwe yavuze yuko birukanye indaya zifite ibyangombwa n'isitabifite kuko zose ziteza umutekano muke muri uyu mujyi cyakora umuyobozi w'igipolisi muri teritwari ya Uvira Colonel Gilbert Serushago yatubwiye yuko barayi basubije mu Burundi indaya zinjiye muri Kongo nta byangombwa zifite mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ubwo twageraga muri Kirondorondo akunze gucumbika indaya z'abarundi kwasanze indaya zigera kuri 20 zagize amahirwe kudasubizwa mu gihugu cy'u Burundi kubera zari zihishe maze zitwiganira bimwe mu bibazo zigenda zihura nabyo
ibibazo duhura nabyo nuko tuba turi gutembera nko ku muhanda tugenda kurondera tugahura n'abapolisi bakadufata bakadufunga naho tuba dufise ibitambulisho hari igihe badufunga n'abandi batabifise nabo nyine bakabafunga bakabasubiza mu Burundi bakabashikana kuri frontiere ya Burundi amabo nyine bakagaruka reka bafite ibitambulisho none bagahita bagaruka hano
ariko ngo rige abapolisi babasoma amafaranga babafunze mutanga nkankaye kugira babarekure
hari gihe badusaba $20 n'igihe badusaba $10 biravana n'abo badufashe baribo bafite imitima myiza
nukore abapolisi hari gihe badufata no twagiye nyine guhangayika turondera amafaranga bagaca bagufata nibaraba ngo ufise ibitambulisho ufise ibiki bagaca bakubwira ati ibyo ufise byose mu gasakoshi numene hasi bagatwara amafaranga yose ufise kandi ziko ariyo zofasha umuryango wawe ejo bagaca bagukubita n'amakofi kabisa kavuga ati nyine nimutware hako murinda kunyica nimutware amafaranga nta na kimwe aho nyine hari igihe nyine bakubwira ngo baje kugupfunga ariko babwiye bagushikana imbere ntibagushikana bagusopera mu nzira
muri kirondorondo akorera izindaya z'abarundi byagaragara yuko umukwabo wakorewe wo kubasubiza mu gihugu cy'u Burundi ntacu babwiye kuko kicinjira muri kirondorondo wahuraga n'abakobwa bicuruza baje gutega bakiriya babo. Ese ni iyi mpamvu izindaya z'ifi Burundi zikaza gukorera uburaya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo? Izi ni zimwe muzo twaganiriye.
Impamvu hari sikindi twe tuva mu Burundi tuje kurondera kandi amafaranga yino anaha bari ma Kenya iyo yavunjishije mu Burundi haragufasha ugasanga umuryango wawe uri kuratera imbere.
Ngo hari igihe ku munsi mukorera amafaranga menshi?
Amafaranga nyine ubu ntaboneka kubera ubu abantu barakenye n'amafaranga aboneka ubu. Ubu mbere hari amafaranga nyine make make ariko ubu urashobora kwira kwera 5,500 ciye.
Mumenya yuko atari mu mujyi wa Uvira honyine haboneka indaya ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo no muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka, Misisi, Salamabira, naho wasanga indaya nyinshi ziba zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika, Uvira mu ntara kivu amajyepfo.
Urakoze Vedaste. Bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi makambi impunzi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu burengero bw'igihugu cya Tanzania baragiramiwe n'ibibazo bihambaye birimo kurongorwa canke guterwa inda batarakwiza imyaka. Ni inkuru ya James Jovin, umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania.
Abana bararongoka bakiri bato bagatwara inda zikabananira kuvyara bakaca bayitwara n'izo nda.
Ingorane z'abana bari munsi y'imyaka 17 kurongorwa batarakwiza imyaka hamwe n'izindi zitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane ziri kubata ya mashure abajya gusenya bagafatirwa mu ishyamba hamwe n'abana b'abarezi batitayeho abana babo. Indero mbi, ukwidegemvya no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abana bari munsi y'imyaka 17 bajya kurongorwa batarakwiza imyaka. Bamwe mu bana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro ijya Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari kibazo kibahambariye cyane, kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kubera gukunda amafaranga.
Ndiye ko nabibona mbona yuko ko abana bama batega inda ataragera ugasanga umwana nakwiza imyaka lakini ugasanga ariko yategwa inda kandi ataragera cyane naho ugasanga giye gusenya sanga bamufashe kandi yari umwana akiri muto atageza uko utegwina asanga nko kitena baramuteye ingwara ya sida ugasanga arafashwe na sida cyangwa naho ugasanga abarononekaye ugasanga aragwaye nk'ingwara kanaka.
Ikindi bemeje yuko hari abavyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora. Icyo nacyo ni kibazo gituma bamwe muri abo bana bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga.
Ingorane dufise abavyeyi baraduturubika cyane umaze kubona nk'ingorane z'umuvyeyi wawe azimubwira akubwira ivyo birakuraba amaze kukubwira nkuko umuvyeyi muhera ngaho mushwana abantu bakaza kubahanura mugaho umuvyeyi wawe ntavyemere akavuga ati naho wogira gute jewe nituzohuza. Mama nyene harageze igiharambira ati wewe naho wogira gute nituzohuza ndagenda mu bitaro ntwaye umwana mutoya w'iwacu ngiye mu bitaro naraharahaye indwi ikwiyaranzarira igitenge ciwe kica kiratakara yambwiye ati Tanzania igitenge cyanje nituzokumvikana. Mawo munsi yaramfashe mu nzara nkubita amaze kunkubita naravyihanganiye nta na kimwe namusubije ndamubwiye ati mare kanzoje kukurondera igitenge cawe hanyuma ndakugurira ikindi ndakigusubize. Ambwira ati naho wogira ntutampa igitenge cyanje nituzokumvikana.
Umwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro cy'ijya Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari ndera nke bivanye nuko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana.
Abana humva turi mu kigwati, turi mu kigwati mu Burundi bari kugatumba kugatumba ugasanga abo bana nta mwidegemvyo usanga bafise mugabo hano uruja n'uruza rw'abana rutuma aha habiki baragiyeyo hajya habiki baragiyeyo usanga niko guta akaranga. Je no vuga nti muri rusangi mwikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko niko tubayeho utusanga indero atari nziza abana baratwara inda zibitwarire abana baraheba ishure bagasanga bagiye kwabigwa hari ababigo bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe.
Yasabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cyibure zihere gose mu nkambi ya Nyarugusu.
Rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu. Kosaba nk'ikigo cya IRC nacho mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutangira raporo ugasanga kumbi iyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure nk'ubu dufate akarorero hari abana bifuvye abo bana bifuvye iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko ari n'umwana aheruka gutakara yaragiye burundu n'ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe byiza.
Mu nkambi y'impunzi Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini, iji Amerika.
Jovini, urakoze. Abayobozi ba kaminuza zigenga mu Burundi basaba leta gushyira ku rugero rumwe amashuri kaminuza yose mu gihugu. Ni inkuru ijwi rya Amerika ryakurikiranye, tugiye gushikirizwa na Pierre Claver. Niyo nkuru umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika.
Iyo nama yabereye mu kigo cha kaminuza nderabigisha NS mu gisagara cha Bujumbura. Intumbero yayo kwari ukurabira hamwe intambamye zihanze inyigisho za kaminuza n'ingene zotorerwa umuti. Umushikiranganji w'inyigisho za kaminuza no gushakashatsi Gaspar Banyankimbona avuga ko naho ico gisata gifise ingorane ivyigwa bikibandanya gutangwa ukuri kwamye mu makaminuza atandukanye y'abayigenga canka ya leta.
Ingorane ntizibura, mwanabibonye, hari benshi usanga bakira abanyeshuri batabifitiye ubushobozi, batabifitiye uburenganzira, na cyane cyane yamye amashobozi ya leta. Ivyo rero biranatugora cyane kuko mwabonye ko nibitigiri vyegera hafi 300 batariko bariga mu buryo bwabwirizwa kwigamwo cyanke batize mu buryo babwirizwa kwigamwo. Ariko icyo umuntu yoshima nuko uyu munsi kaminuza zose zaratanguye umwaka w'ishure w'2018-2019.
Inama rukokoma iri kwirategurwa na leta mu ntumbero yo gutorera umuti ingorane zihari. Umushikiranganji Banyankimbona asaba abarongoye amakaminuza yose gutanga ibyo kwihoyezwa muri iyo nama rukokoma y'imirije.
Tubasaba yuko bodutuma kubera ko baragiwe amahigwe, hari umwiherero twemerewe, umwiherero wa leta y'u Burundi uzokwiga ahanini ibijyanye n'indero. Aho rero twagomba tubasabe nyamba hariho ubufisi ubutumwa yumva yifuza ko bwoshikirizwa muri uwo mwiherero abuduhe. Ariko twanababwiye yuko atari ikibazo cyo gusaba gusa, ari n'ikibazo cyo kwemerera leta y'u Burundi ico bagiye gukora, ico bagiye kumara nk'amakaminuza akorera muri iki gihugu afise ubushobozi tuzi mu bijyanye n'iterambere.
Abarongoye amakaminuza y'abayigenga canke aya leta barashema ko leta y'u Burundi idahengeshanya kubakoresha amanama yo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'inyegisho. Yamara abayobozi ba kaminuza zigenga bafise imyidogo idasanzwe ku ngingo bafatirwa. Bivuzimana Prote Jafet, umuyobozi ajeje ubushakashatsi kuri kaminuza yigenga INILAC, asaba ko iyo nama rukokoma yofatirwamo ingingo zifata amakaminuza ku rugero rumwe.
Ibigo y'amakaminuza cyane cyane yabikorera utwabo vyuje imbere, bikuru cyane cyane bigoye nivyerekeye gushyira hamwe, gushyira ku rugero rumwe amakaminuza yabikorera utwabo n'iya leta. Kandi turamushimira cyane ko ari ibyo turiko turabandanya dukora kugira ngo atwiyumvire akadutumira, hanyuma duhanahana ivyumviro. Muri ije rero hari ikigoye kimwe gikomeye, nuko usanga amakaminuza yabikorera utwabo asabwa vyinshi. Tusaba umushikiranganji ko amakaminuza yabikorera utwabo yukumva ibibazo bimwe bimwe bamutura.
Kaminuza INELAC ni imwe mu zatswe uburenganzira bwo kwakira abanyeshuri mu myaka ya mbere. Ujeje ubushakashatsi kuri iyo kaminuza asaba ko n'iyo ngingo yosubigwamo.
Ingorane bwa mbere kaminuza INELAC dufise, hariho nk'ingingo yabaye yuko bahagarika kwandika mu mwaka wa mbere. Iyo ngingo yaje inyuma y'amezi abiri twe twamaze gutangura kwandika abana abanyeshuri. Hanyuma tumaze kubandika rero kubera iyo ngingo, kugira twubahirize ingingo yafashwe, baciye baja muhira. Bamaze kuja muhira rero ingorane dufise nuko bashobora kuvuga bati dufise ikibazo cyo kugira tubahamagare cyangwa tubasubize amafaranga biyandikishije ko. Ibyo bica bituma tugira ingorane ku byerekeye imirake, kuko abanyeshuri bo barasharindiriye inyishu y'ikete twandikiye ubushikiranganji twamenyesheje dusaba yuko iyo ngingo twebwe ituturaba.
Irwanda ya kaminuza ya leta harugwa mu Burundi amakaminuza 42 y'abigenga, igitegere gitangwa n'ubushikiranganji bw'amakaminuza n'ubushakashatsi. atanu muri ayo yaratswe ububasha bwo kwakira abanyeshuri bo mu myaka ya mbere kuva mu mwaka weze w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yagirizwa kuba atisunga amategeko agenga inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi kandi ko adatanga ubumenyi buhagije. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Wakoze Clavera mu Burundi imvura yisegenya ibanze gihuhusi yaguye mu gihe gito yarasenyuye stade imikino ya Academy Message Ngozi. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaravuganye na Elise Niyubahwe umuvugizi w'iyo Academy Message Ngozi.
Aho muri komine Mwumbana hano hari hare hejuru doroshe yuko umuyaga ushobora kuhashika n'ingoga kandi ku nguvu nyinshi kuko nta bintu byinshi butangira. Rero nibyo stade urukundo yahenutse ariko ntiyahenutse yose kandi ntihahenutse ibihome, hahenutse ibisakaye bijya byo hejuru. Ni ukuvuga ko hari amabati asakaye hejuru n'ibyuma biyafashe na zimwe mu nkingi ziri imbere ahari intebe muri stade zahenutse. Rero cyabonetse nuko ku bitango stade urukundo irimo twavuga ibice bitatu. Hariho igice kimwe kiriko ubwugamo tuvuge A na B na C n'ubwugamo bw'iteka bijya bita VIP. Rero icyo gice akaba n'ikindi gihande kiriko ubundi bwugamo butatu n'igihande rero binjiramo kimwe amazu y'ibiro n'izindi nyubakwa. Rero ugiye kuraba ahantu hababaye cyane hatinzikaye na hari ubwugamo C, hari ubwugamo C n'ubwugamo B n'agace gatoyi k'ubwugamo bw'iteka bujya bita VIP. Kuri icyo gihande tuvuga ko ubwugamo A akaco bwabaye. Rero byasenyutse amabati aravako n'ibyuma biravanako birakorokera hasi ku mbore ni bisabwa yuko basubiramwo gushasha.
No kuvuga rero ko ubu ngubu kwimeze nta buryo bwa ari bwo bwose bushobora kuba buriho bwo kuba yakoreshwa. Ndashaka kuvuga nta mikino ishobora kuhabera.
Oya, ushika ubu urabye ikintu ibintu bimeze kuko hari byabomotse bimera biza bigomba kuza majya hagati bigomba kwegereza ikibuga hajya bita pitch cyangwa peruze n'ibyaguye inyuma. Rero ubu bwa vuba nk'ejo cyangwa hirya y'ejo nta rukino rwohabera kuko n'ibyo bindi byuma byasigaye bihagaze nabyo bishobora kuba byanyiganyije bikaba byaba bidakomeye nabyo naho bitaguye birashobora kuba atanguvu byaba bigifise. Ni ukuvuga ko bisaba yuko abahinga babanza kuraba ukuntu hageze kuyisana cyangwa kuyisanura bobigenza kugira ngo ntihabe basanura aho nyine habomotse bibaza ngo niho honyine bateza kubanza kuraba izindi nkingi zasigaye nimba zigikomeye cyangwa nazo babanza kuzibomora kugira ngo batangure gushasha. Ubu rero ku busanzwe nko mu mpera z'inondwi nta rukino na rumwe rwohabereye kiretse ubw'ubugenzi rwa Misagengo na Musongati rwari rwateguwe. Ariko kuri ziriya nkino z'amanota cyangwa iki gikombe cy'umukuru w'igihugu nta rukino na rumwe rwohabereye. Rero sinzi no mu ndwi zibiri ko ari urundi rukino rushobora kuzohabera kuko mu ndwi zibiri niho rwategerezwa kuhabera. Gushika ubu rero barindiriye abahinga abubatsi nibo bashobora ubwa mbere bwo kwerekana neza na neza ibyononekaye. Bamaze kwerekana ibyononekaye ndetse berekana ukuntu bashobora kubisanasana bashobora kubisanura nimba bazokubaka icyo gihande cya bomote cyane nimba bazobanza babomore cyose icyo gihande bubake gushasha.
Mu yandi magambo ushatse kumbwira ko ibyangiritse mutaramenya icyo byatwara mu rwego rw'amafaranga cyangwa igihe gusana iyo stade bizatwara?
Yego, kuko urabona ko hano mu Burundi byabaye ni masaha y'umugoroba isaha 11 kuduga gutyo nta bahinga bari bwaje kugira ngo bashobore neza na neza kuraba neza ibyononekaye hamwe bashobora no kuvuga mu kigereranyo amafaranga bishobora agaciro kabyo. Gushika ubu ntabyo barashikiriza kandi iki nacyo twamenyesha nuko nta muntu n'umwe yakomeretse kuko byabaye nta n'imyimenyerezo yari kirahabera stade nta bantu bari bahari mu bikorwa bisanzwe kuko habereye inkino mu mpera z'indwi ibikorwa by'isuku biba byabaye ku wa mbere. Ni ukuvuga ko nabo tegereje ko baba bahari nta bari hafi n'abari bahari bigiwe kure nta ngorane nta wakomeretse nta nubagize n'ikindi kibazo cyacu cyose. Ubu rero yari na stade yakiri inkino mpuzamakungu yari yarendoni iremewe n'ishyirahamwe CAF. Ngira ngo rero ibyo kuyisubiramo ntibizoteza kugira ngo isubirane ubwiza bwawe kuko yari mu masitade twavuga ko agezweho hano mu Burundi.
Bwana Elizeni Yubahwe, umuvugizi wa Academy Messager Ngozi, ndagushimye cyane.
Murakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika ryabashimiye ku biganiro mwakurikiranye.